Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio kuri nimero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 57 83 946 cyangwa utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe.
Wibaziki
uko gutegura amatora.
Wibaziki.
Ikiganiro Wibaziki ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10:00 z'umugoroba.
Kajinza mba agatika kawenda wa mkijeno ngira hakuwa ikaze mkiganiro Wibaziki ikiganiro chokuruno waka kabiri kene sikezo jaga tatu kwezi kuchendo mwaka mbili na chumini ni chenda Alex Keza ni jengire ndakiwa shikirize ikiganiro chachungu kumuminyere ye tulabaru mkirikiwa zo awanywanyi wa kajinza mba mwaga shora kuhishura mwichishije kuri numero ya chua WhatsApp mwishora kutukishwa mwichishije kuri konti ya chua Facebook page ya Facebook change muka tukwandikira kuri Twitter eka mwaga shora no kuduwa magara ikiganiro Wibaziki ni kumisio se ya mbele ya kabiri hamwe na kumusio waga tano kuru no musi tuliko tuganiya kubijanye n'ishiramwe mpuzamakungu gita impunzi ya sere kiyamize ingingo ibihugu bya Tanzania n'u Burundi biherutse gufata yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu Wibaziki kuri izo mpari ziri hagati ya sere Tanzania n'u Burundi kubijanye no gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania. Nk'uko mumenyereye rero turasaba abanywanyi bacu bakatungira amatwi yabo change bakatwandikira ubutumwa bugufi ariko SMS tudategereje rero reka twumvirize munywanyi wacu wa mbere ikogwa Tito ari hi munara ya Gitega ari gicashikirije
kuvuga umuntu ari kararaba kweri kuri ibi bijanye n'itaho kana ko ngovu impunzi zirahi Tanzania no kuvuga nk'impunzi twege turaha kweri biraboneka batwase kupakera nawe wibaze ibaze ibiro bitatu z'ubushaza ukaraba ibiro 10 tifu ukaraba isabuni imwe aho zibiri baheruka kutwongera ubuni zibiri kare yari imwe ku kwezi aho amezi abiri kweri urumva ngaho onye kweri baragerageje kutwanka bira kugira ngo kumbura abantu biyomore biranka no kuvuga umuntu ari kararaba no kuvuga rero babonye byose ko zasati burere ka tubafatira ingingo ruhasha kumbure atategereye nacyo dufite twokora twarindiriye kumbure ikintu kirogira gute ariko biragoye kweri biragoye kuko ngai Tanzania nabantu kweri ahubwo ntiwomenya nuko babana nabantu ngira bo babona yuko ari ikoko nyene data bo babona ko turi ikoko hatacyo tumaze kuko yabo babona ko ari cyo tumaze uraze kweri ukuntu ibintu bimeze biragoye ntibitahurika oya hanyuma kuba leta nayo y'u Burundi yo vuga ati bajya abantu nayo mubirukane kumbure biragoye none ko bona ngaha hanye ariho badukirimbi ako ngo dutahe dutahe mbe ahandi hoho ko batajayo ngo baze kubatahisha je ntawuzi gituma batubwira ko ubwoba je navuga ni nk'ubwoba batubona ko batugiraho kuko atari ubwoba batugiraho none wose buri cyo tuma bofata ingingo yo kudusubiza hariya mu Burundi cyanke ngira arabona arabona nkuru nziza kumbure ngira ngo mumesi nkuko numva bivugwa ngira ngo arabona ko atazosubira kwitoza agomba dutahe aye ape ku butegetsi atutemaguye nico no kwibaza ape ku butegetsi kumbure ko umva bavuga ngo hari gihe atarosubira agomba agenda dutemaguye none wewe usigura gute ukuntu yoguma twirukako twara musize gadata wanje aha anyi none yo baduhiga kwiki kweri biragoye biragoye nayo kubyereka Tanzania oya Tanzania baratwanka 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 kweri wibazisabu nimwe zibiri kukweza amezi abiri ibiro 10 byifu ibiro bitatu byintuze z'ubushaza umunyu nawo ni nk'umunyu wijana awa majana ajya mu Burundi sawa namavuta inovita urabona jamarite igihumbi ijya niyo umuntu bamuhereza ngo azomara ukwezi nawe bibaze kwihira ukwezi kuzima byo bintu urumva urumva baratwaze barabuko twogira ngo batumbiriye ko dutaha tukiyoma tukapanga mugaba barabura kubera iki urumva nti baba wahunze bagomba kukwica hanyuma ngo uce wirukanga ngo yangwizanira hanyuma ni ngombwa utegerezwa kuvumirira nyene kuko ariko ha bagenzi bagenzi twege ngaha kweri tuko turahawe aba Tanzania ni ngorane ha rero nta wogira gute kweri turategereye kumbure icyaba amashyirahamwe kumbure azo korana na Tanzania nye turabe turumva bariko baravuga ngo bariko baravugana babandikira inkaratasi ariko ha oya
Akuzi kugwa tika tumandanya ni kiganiro wazikishi kiganiro tuute kutu kutu kulikiana kuriwa istatu wa kamarungu nzama kamarungu orge fedushano kukikulikiana kuruga kwa chuu kwa facebook kuri page facebook ya radio nzama bagateka kawe tuute kandi kutu kutu kani ya kujani nishi ya mwe mzama kungu hujita imundi ya se ahoji ya milizingingo hivi huku vya Tanzania na Burundi hivirute kufata yugu tawukani mundi za Burundi ukunguvu mbega umunyonyi wa radio nzama wazikiki kuri zo mari hiwe kutumvikana kuri hagati ya SR Tanzania no Burundi kubijanye no gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania nkuko mumenyereye murashaka kuturunkira utumwa bwanyu yaba message yanditse canke ico twita audio kuri numero zacu za WhatsApp kamenza ko guteranya 75 73 89 82 205 202 reka no burero twumvirize uwundi munywanyi Mariko w'ingoma nawe nyene aragira ica kirije.
Murakoze kumpa ijambo. Nokuri ibintu biri Tanzania, ibintu Tanzania iri kwirakorana n'u Burundi. Ni bintu nokuri biratunguye umutima cyane. Ku bantu b'impunzi bahunze igihugu. Bagahunga igihugu bagahabwa ubuhungiro. Uno munsi none n'icyo gihugu nimba cyarushye no gutanga ubuhungiro. Kibasubiza gisubiza igihugu cyabomoye ni kibasubiza inyuma ku ngufu ngo basubire mu gihugu cyabomoye kandi ari babandi nyene babomora bakiri ku butegetsi ibyo bintu birayobeye biranagoye cyane gutahura ariko je nka jewe ntibintangaza kuko ndiko ndaraba Tanzania Tanzania n'u Burundi n'ukuri ni bamwe bakora politiki imwe bariko bakorera hamwe no munsi ariko nta wuzi iyo bizoshika kuko ndibaza ko Tanzania n'u Burundi n'ukuri n'ibihugu bibiri bitandukanye politiki ya Tanzania n'u Burundi byari bitandukanye ahubwo gusa twari tuzi ko Tanzania ari igihugu cyamye gifasha cyane mu bintu bijyanye no gusubiza hamwe mu gihugu cy'u Burundi ko ivyigeze ingorane zose njyane zigeza mu gihugu cy'u Burundi nabonye neza umuti kenshi watogwa ariko abaye ibiganiro kandi ibiganiro byabiri Tanzania no munsi rero ntawozi imikino iri kwirahabera ntawo yizi neza ariko nibukebuke tuzobibona no kuvuga ku kunyinyurana hagati ya SR na Tanzania nayo je nibaza ko Tanzania yo hagarika ibyo kunyinyurana kuko Tanzania nimba ari igihugu kigenga Uburundi bukaba bwigenga SR kaba ariyo igejwe impunzi ku isi Hasere baje abantu bari mu minwe ya Hasere ni ba Tanzania yavuga ati abantu banyu turabaherereza Hasere Hasere nayo imenye yibajana mugase kuvuga ngo twagiraniye amasezerano no kuvuga ngo bagiraniye amasezerano no Burundi ngo basubize mu gihugu baci babice rubwa babice nk'intuze nk'imbeba oya je ni ibintu bitumvikana cyane ibintu bitumvikana Hasere rero niyerekane ko ifite ingufu no munsi niyo turindiriye niko ryo jambo rya nyuma turindiriye ibyo bigutera amajambo no kwandika n'ibikiwe bihagarara
haseri nifate ijambo rya nyuma kandi rashoboye barungi kindege babakure yo bajana mu bihugu bishobye kwa kimpunzi je mbona ko ari wo muti ni wo muti yego nacyo cyumvira mbere na MC cyo gushikiriza no kuvuga nta kindi gisigaye nimba ari bishoboka haseri nireka amajambo kuko Tanzania no Burundi by'amajambo naho yoba UN iby'amajambo ntacyo bibabwiye bajya nabantu mengana babihebe bashobora kubarungika ku nguvu kandi bazaba bagiye gupfa rero no kuvuga ubuzima bwa bajya abantu tuburagije haseri haseri ki nukuri ikaraba hirya ibizoba nibaze bagira ngo nitwavuze nuko nico cyumvira mfise haseri nikore ibikorwa ishoboye jejwe hanyuma ibatori bashire mu bihugu bishobora kuba byo kwakira impunzi bishoboka mugabo gusubira mu Burundi oya oya oya
ukora abatunzi bagunga bakene ijuja ry'umugabo ni kuganwa n'inka irutwa n'imene uragiye ugasakanwa kugira ngo tujye dukoshe article 15 haragutse ujye amabanki yagiwe bika hanze twe turabona nk'ibitungwa kuri bonane kuko barawe ntiboroshye
kajinza mba ikiganiro ni wibatsi kihe kicha misi yose kwa mbele kwa kabili hamwe na kumusi waga tano kuri radio inzamba gateka kawe kuhergie chisa chumini matamina kutatu uzo kumuhinga mwanu unyane tulabandanya tukumviriza wanyo wanyo watu François Munara ya Chibitoke na wanyene aragira icho ashikiriche
tulabara mkiche ego niko mwuzo mwiku cha Tanzania zemezi wa utahu ka zanga zakunda haba kuneza cyane ku ngufu ariko ibyo byumvikanye hagati ya mareta abiri y'u Burundi n'iya Tanzania hashize by'ukuri biravuga ku itari ni kuvuga abo Barundi bene wacu bariko barabaroha bariko barabakina ku politiki uti kubera iki kuva 2015 habihureka ibihugu byakiriye Barundi si Tanzania yonyine nane kugira ngo Tanzania bari yonyene yo kwidombora ngo irabirukanye no ku nguvu ibindi bihugu byose biritekerereje birabazigamye neza ntagakakira Tanzania yitwaza iki kindi nashikira kabiri ishyirahamwe Sadeke ndereka kugira inama muri Tanzania Dar es Salaam umukuru wa Tanzania yitwa Magufuli niwe yarayihagarakiye niwe yari umukuru wayo wengine yari namu yaranka ku Burundi bweme kwa kubwinjira muri Sadeke kukubera ngo ibibazo byo mu Burundi ntibirahera none abona ko abarundi bahunze ariho agomba abisukemo wengine abona ko bitarahera nico gituma rero aya manyanga ariko arapfundika byose bizopfa bizohera mu busa gusa igishimishije rero ndagoma nshimangire ko nuko hasere yasaje ibihugu bihana urubibe n'u Burundi byugure imbibe nyabo n'abarundi bifuza kwihungira babananye bahunga ko mu Burundi ntagahengwe nta kigenda nabo Barundi nimba bo kwirukanwa basa kwirukana nta n'imisi ibiri bazomara mu Burundi atacha bibandane n'ibyo byo bakira yego icyo cyo noshikiza murakoze
arakoze hi François Rika n'ubunyene hejo kuri Kirundi mu nyanyo radio inzamba ari hi mu ngiro mu gihugu uca Kenya nshimira imana aragira icashikirije
bo noko kubera ubwo abanyagihugu bamaze kugira bakabona yuko bariko baratwagwa mu gihugu cy'u Burundi kandi batama ko bashobora kubagira umutekano kwiye ikiriko kiraba nuko abanyagihugu impunzi zari mu gihugu cya Tanzania ziriko ziba nyinshi mu gihugu cya Kenya turabibona aho baza kubwishi cyane rwose babanjije akakubwira yuko ariko bahunga ingingo y'umukazo bakubitwa amamodoka ava mu Burundi direct ku ngugu kugira ngo batahishe rero uno munsi ciwaho ndi ngaha muri Kenya nanjye ndi impunzi impunzi ziriko ziraza kugisha n'impunzi zisa ziva muri Tanzania zanse gutahuka kandi birumvikana kubera ko nta mutekano bagira nta munsi udahera tutabonye impunzi ziza zivuye muri Tanzania kuma ziza ariwa tagira amahirwe yo gushika ino ikora byumviriza ngo bafashwe na leta ya Tanzania barapfungwa naza ko ariko akora ibintu bidakogwa guhonyanga gateka k'impunzi rero uko nayo ko ndabivuga abantu mushaka gushikana amajwi hejuru mutabanze kugira ngo gateka k'impunzi kubahirizwe impunzi ibiri hose ku isi kugira ngo nayumve ko ari umuntu andi mipira nkunze kubona abandi byanditse ko yambara abantu bakora mu ntuze nyuma mu nzu usanga yanditse ko timpunzi nayo n'umuntu kandi nibyo n'umuntu irakenewe kubahirizwa aho ibiri hose rero izogira ingaruka mbi nyinshi cyane rwose ku banyagihugu ku izo mpunzi sinaza ko ari ikintu cyiza kizokwigira kibashikira ego
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
jyucyo nibaza kuri ngingo yafashwe na leta y'u Burundi na leta ya Tanzania guhungura impunzi z'abarundi ku nguvu iyo ngingo nta kindi igamije atari kagahatoroka leta y'u Bujumbura umushikiranganje amaze kuza mu ikambi y'impunzi yabari impunzi ngo kubona hari kubona yahashitse ngo ni urukundo ngo leta y'Uburundi ikunda impunzi ariko habanambana gatoya ahubwo si urukundo ikunda impunzi ahubwo ni ukuvuga bagomba kuduprofita ahubwo ni kubera Uburundi bwafatiwe ibihano Union Europeenne nta fashanyo gitanga nta mafu akiza mu Burundi avuye hanze y'igihugu bagomba kudukwegera mu Burundi kugira ngo bayereke bereka makungu yuko mu Burundi ari amahoro kw'impunzi n'abari nyuma y'igihugu bahungute ahubwo ko ibyahugu byongere gutanga zafashanyo na nyarya himirije amatora nta kindi niko ndabibona si urukundo badukunda ahubwo bagomba kugira ngo baducishe amahera kuko babona yuko atabatakira mu ifashanyo n'ahandi nta rukundo badufiti mbega urukundo badakunda bari mu gihugu abantu barenga miliyoni icumi baza gukunda abantu ibihumbi amajana abiri bari hanze y'igihugu abanambana gatoya n'ingingo ni nk'ibimaramare bya leta y'u Burundi
yo byari twihe yadasimu gisaba cya Bujumbura tubibutse ko ikiganiro wibaza iki tuko tuganira ku bijyanye n'ishyamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ACR yiyamiriza ingingo y'igihugu ibihugu bya Tanzania n'u Burundi biherutse gufata cyo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu wibaza iki we nk'umunyanyi wacu kuri izo mpari ziri hagati ya ACR Tanzania n'u Burundi ku bijyanye no gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania ikariro n'ubu twumvirize hi utwo tarisisi yatashinye kuvuga hagace yaherereyemo aragira ariko nawe nyene icashikirije
turamukije neza cyane ama turiko turavyumva na twebwe ko ariko akora ibintu bisanzwe bitari bikwiye gukogwa kuko nta muntu agukundira igihugu waravukiyemo gusumba wowe warakivukiyemo rero sinaza ko ari urukundo abantu bose ariko aragomba gusubiza impunzi mu gihugu cy'u Burundi si leta y'u Burundi sinaza ko ari urukundo ikunda abanyagihugu bayo si na leta ya Tanzania sinaza ko ari ugukunda abarundi cyane rwose nabo ndi bwobwo izonye n'ibintu bitari bikwiye gukogwa kuko umuntu arinze kwiyumvira agafata ingingo yo guta igihugu kiba cyaramwibarutse aba yarakuriyemo akigamwo akakirangiriza mu mashuri aho yakoze hama akagita akagihunga sinibaza yuko biba ari ibintu byoroshye cyane rwose gufata ingingo yo gutakaza navuga nk'amavuta n'ubuki rero izonye nibaza ko hari ibintu bishobora kuba byihishije inyuma yabyo nabo ndi bwobwo sinava navuga ngo ni urukundo ayo mareta akunda abo banyagihugu rero nasaba kamo ivyo bihugu nyene kandi mbo ahubwo nasaba kamo n'abandi bantu bose baba babishoboye ko izo mpunzi zofashwa kuko nk'umuntu wabaye mu Burundi genda hazi hamwe baba bahunze ikibazo cy'umutekano muke sinyizeye ko n'uno munsi umutekano wabo warabonetse ku buryo yuko waza kubatora ku nguvu rero mu byumvikano ko ndavyumva byose neza ahubwo ari urukundo neza ko byari ibindi bintu byinshi kinyuma rero abashaka kuba bashikanijwe hejuru ntibatabarize uko bonye nicyo bahunze nibaza ko nabo bakurikirana hagufi igihugu cyabo cyo kugomba bakurikirana hagufi ibera mu gihugu rero hamwe baba bumva bameze neza nk'uko bihungishije bitwaye mu gihugu ku neza nibaza ko n'ubundi mu gutaha ukazaca mu neza abishaka bagataha ariko batabishaka nabo ntibataye kuko baba bafite amakenga y'umutekano wabo ni cyane cyane mva nashikiza murakoze
benshi imibiri yabo ni moto parfait ariko imitima yabo ni iri parfait nanjye ntumigere nk'umugwayi na seri umuntu wafite umutima mubi nk'inkono y'umupfumu bo bize baciye ubwenge njye nabyo nemera nibo batuma njye amamagaze nk'igiti kibengera nayo intambara benshi yadusize mu macungu
kajinza mbaga katika kawe turondanya kiganiro biziki twibuta kumushaka kudutora kuri numero za WhatsApp kiganiro biziki kama nitso ko uteranya majana 1553389200 505 turabandanya ni kiganiro ubiziki cy'umunsi ubona aho twumvirize umuyobozi w'ishiramwe ry'ugwaruka nawe nyine he yari mu gisagara cy'ubutumwa ragira icashikirije
murakoze cyane ndumuyobozi wishira hamwe cy'ugwaruka New Generation for Peace and Development shiramwe gihunga n'ugwaruka wagiye mugira ngo duhanire amarenze na mbere musanzwe amazi kuba dukora cyane ikibazo cy'utabane mu nzikungubu mu gihugu cya Tanzania ikibazo kirarishinga abantu bose kirarishinga abarundi bose kirarishinga amahanga kirarishinga na hasere ntavyegeze kuba ari mu nzu itabakanwa ku nguvu nubwo byoshika cyakanwa ku nguvu yo hari iyo hari umutekano mu gihugu hari mu zidanze gutaha ariko umutekano bizwi bari mu gihugu ariko ubu kubera bizwi neza ko nta mutekano hari njye gituma toroshi kandi ari byiza kutokana mu nzu ku nguvu turashimira hasire ko iko nafasha gukomereza abarundi cyane ndetse natwe twicaye tuguma tugaragaza kwandikira amashyirahamwe amwe atandukanye kugira ngo dufashe gusemerera ugarize impunzi nyabona zigaragaza neza ko atamutekano zifise n'ubwo zotaha bagaragaza uburyo bwose bazishakire ahandi hantu baboneka ubuhungiro kuko cyo mugane mu kirundi ngo maza kwa ikintu unywe nabwo ati nta nyota turasaba rero ko mu gihe tugisomerera mu gihe tugitakamba dushaka ko impunzi z'abarundi zo kumvirwa kama kazi ko kumvirwa hasere n'imwe yategekanye nyabona ahishobora kuzishira mu gihe cyo nka Burundi ko Tanzania ibagumeza kutaka bwazo. Agatu kutaka go hena Tanzania ko ingera tari nziza. Leta y'u Burundi ko yereka ku kushira mahoro ahana tayahari. Kuririmba mahoro tayahari kandi buri munsi impunzi zihunga neje muri impunzi zarahunze. Twumva rero ayo mahoro yoba hari impunzi zigihunga. SK na mahoro bwoko ke ariko muri rusange turasaba ko nyabona hasere cinema gatege hamwe leta ya Tanzania yo kwa nka Burundi hasere bateguye aho ici bashira kugira ngo gateka kabo burenganzira bwabo buharanigwe kandi bigende neza muri make ya rero nkiyo ndarandira navuga ko hasere yo kora kushobora kose nyabona ikitakamba igisaba nyingira Tanzania ko yoreka impunzi zikamanaya zifashwa ko zari zifashwa inyabo nibirarondera n'ahandi hantu ushaka kudushira kuko turabona kamaze tariya yandi zamura kose
kubatora tugacika alexi yabo abanegura bati bariko baratwara nabo bahashitse bagakora ibyo banegura badukina nko mupira mu systeme ni merike barahinda burika nka condition atmosphérique batanguje imigambi barasangirika bafete hageze kugibihiye harabacika kitaliyoke yunda
Kadi namba katika kawe hii kiganiro tuandanya ni uibaziki hii kiganiro ki chakuri westa tuwa kawarungi namba kawarungu orgi kigani mshuwa kukirikira kurubuga kwa chuhu kwa Facebook kwa page ya Facebook ya radio inzamba katika kawe eka mshuwa no kugira hecho mshikirije mshiki imu wichiishije kuri maho ya chuhu ya WhatsApp kamenta kwa utea ya majano yu na mionu tanu minongi nguna gata tu minongu mna nichenda minongi bili majana tanu na minongi bili kiganiro hucha chuhu rero tubandanye na Butoyi Yohani hamwe na Misago niwe banywanyi bacu tugiye kumviriza inyuma yaho turahita tusozera na kino kiganiro cyacu
ego bitubahaye mwiriwe na mwaramutse ishira mwasere twarumvise ko ririkorira uga yuko ridashobora kwemeza ko impunzi z'abarundi kiretse igishaka zotahuka ariko Tanzania urundi kavuga yuko izo mpunzi zitahuka mu gihugu je ku bwanjye nkabona yuko kudahuriza hagati ya Hasere n'Uburundi na Tanzania na Kagaye na Gasuzuguro kuko murabona yuko ariko bagwa hasi heje kugira ngo bereke amakungu yuko impunzi ziko zirataha kugira ngo kumbure baronke amafaranga mu muri leta y'Uburundi Ikorere yo bindi nabyo je cambuga yuko ari amafaranga ni wafashije bene gihugu yafashije impuvu yafashije wapakaji yogize ikuba ziterambere ari bwo bufaranga bari kubayorera Tanzania mahereza ibyumvikana ukuntu impunzi ku isi yose aho zahungiritse zo kugirane kubahirizwa ariko umunsi murabona igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania bariko baragwa hasi bagwa hejuru tugasaba Hasera aho gushokora kwimpunzi zose ziriyo yozikurayo ikaraba ikindi gihugu gishyiramo bijyana mu gihugu cy'Uganda kijyana mu gihugu cya Kenya kandi bakabacyahana ahandi mu kindi gihugu bashobora kubakira ibyo biba byiza kuko biragaragara ko igihugu cya Tanzania n'igihugu cy'u Burundi hariho ibintu tutazi bariko barakora tukanasaba ko abantu babuze ababo bokwitura sentare mpuzamakungu abantu banyuze mu gihugu cya Tanzania bigaragara ko Tanzania ifite mu ruhara runini abantu banyuze bigaragara ko aribo bagiye barabanyuze bavuga rero ni tudahuriza hamwe inyungu za leta y'u Burundi na Tanzania tutabona ibyo ari byo murakoze
mwaramutse neza icyo nibaza kuri ibyo hategeza kuba impari nyine kuko leta y'u Burundi na Tanzania bakorera hamwe dufate imigambi mibi yabo yitegurira hamwe ariko hashe yacyari nk'abagabo bijumya n'ijambo nta batagimo bataka ibi bakora rero mukuko kuri kwabo mu guharira gateka kabo k'impunzi leta ya Tanzania heza ngo ibyumve cyo kimwe na leta y'u Burundi heza ngo babitahure rero baca bategereza ku gusheraguza hashe bayihora ubusa kubera iri mukuri kwabo nyine bakurikiza amategeko heza ngo yiboneke atako yagize ko ari iki ibutibuza gutahuka nawe ubona bo nta azi guhungabanya gato akazi n'amakuru ko atakibabwiye iyi leta yacu y'Urundi na Tanzania yarafashe muri yarandukiwe barayigihe na atwara na sune bugasune bahawe ikibazo bya bagikorera hamwe mu niko bamwe bavuze ko batoteza impunzi batagomba kubahiriza amategeko azigenga iyo HCR yakurikiza amategeko ihabwa ni isi yose bagaca bagomba kuyihungabanya bayangiriza ibintu abiri bafuti yabo nyine cyangwa kuyata kuri HCR kubera itariki iraborohereza ngo icyo ndabahanura ndabahanura ko bokwikubita agashiba bagakurikiza amategeko mpuzamahungu bakatiweza agataka kazina muntu ko izo mpunzi bari hiyo nabo ejo ntawe uzi ibibazo baba barateza nabone bohunga batabizi yabigene byifashe akumbere batekeje bareke abantu bigenge niba abone umutekano hari nkazo ntibazo rinda kubategeka babo nyene bazubona ko hari umutekano batahuka batanze atawirinze kubatahura ku ngufu kuko ni gihe bahunga ntawe bati baenze kugwisha inama ngo turabone iyo munsi aho nyaho umutekano rero ne bazibwira abo nyene bahuguke bihunguka nayo ashitere rero niba yireke kuko yacakurikiza amategeko ntigikorera ku byiyumviro by'abantu ataho bishika byiyumviro byabuze uko nuko ubira umuzi mwiza
harakoze hi bituye hani hamwe n'imisago ho abo banywanyi bacu du ni kuri ayo majwi yabo dushye dusozera ko kino kiganiro cy'umunsi wibaza iki hituyutse ko twari ko tuganira no kubijanisha hamwe mpuzamakungu gite y'impunzi ya se yiyamiriza ingingo igihugu cya Tanzania n'igihugu cy'u Burundi biherutse gufata yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu tukaba twashaka kumenya ico abanywanyi bacu bibaza hagati kuri izo mpari ziri hagati ya Tanzania hamwe n'u Burundi kubijyanye no gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania tuza kandi ko kiganiro bibaza ikari imisi twambaye ko kabiri hamwe no ku munsi wa gatanu Alex Keza nije nayo ndakibashikiza mwinga bwije matwa ikimwe na Jospin Nduimana tukaba tubifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu na buta
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio kuri nimero za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 57 83 946 cyane utwandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Inzamba agateka kawe
Wibaziki
kwa kwandere kwa kamera kwa kafu bari yongereye
Wibaziki
uko gutegura amatora
Wibaziki
kamera yongera je ntago nayakire neza
ikiganiro Wibaziki ni kuri Radio Inzamba agateka kawe ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 10 n'igice z'umugoroba